ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'16. Nuko ashika Derube ni Rusitira, hari umwigishwa yitwa Timoteyo, umwana w'umugore w'umuyudakazi yizeye, ariko se yari umugiriki, yashimwe n'abavukanye b'i Rusitira no muri Ikoniyo. Pawulo agomba ko bajana n'uwo, aramwakira muhimbura igikoba cy'ubugabo kubw'abayuda bo muri izo ntara, kuko bose bari bazi yuko se yari umugiriki. Bariko baraca mu bisagara, bagenda bababwira iby'intumwa n'abakuru b'i Yerusalemu bashinze ngo babyitondere. Nuko amashengero akomerezwa mu kwizera, agenda yunguka ibitigira iminsi yose. Baca mu gihugu c'i Furugiya n'i Galatiya, babuzwa na Mpwemu Yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Bashitse ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kuja i Bituniya, Mpwemu wa Yesu ntiyabakundira. Baca i Musiya, baramanuka bashika i Tirowa. Maze Pawulo arota inzozi mu ijoro, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati,
"Jabukuzi Makedoniya, udutabare."
Amaze kurota izo nzozi, tuca turondera ingene tuja i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko tuvuduka i Tirowa mu bwato, turaramiriza tuja i Samotirake, bukeye bwaho dushika i Neyapoli. Tuvuyeyo, dushika i Filipi, igisagara gikuru cyo mu ntara y'i Makedoniya cyubatswe n'Abaroma. Tumara iminsi muri icyo gisagara. Ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara, tuja ku ruzi dukeka ko hoba yahahora hasengerwa. Turicara, tuyaga n'abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Rudiya yubaha Imana, umudandaza w'impuzu zitukura z'igiciro kinini wo mu gisagara cyitwa Tuwatira, aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo awushire ku byo Pawulo yavuga. Amaze kubatizanywa n'abo mu nzu yiwe, aratwinginga ati,
"Asangwa mubonye nduwizeye Umwami Yesu, nimuzi wanje musembereho."
Aratugobera. Bukeye tugiye aho basengera, duhura n'umwigema arimo dayimoni aragura, yaratungishije ba shebuja cyane kubw'iyo ndagu. Uradukurikira twebwe na Pawulo, asemerera ati,
"Aba bantu n'abasavyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira inzira y'agakiza."
Amara iminsi myinshi agenza atyo. Ariko Pawulo adundumiwe, arahindukira, abarera dayimoni ati,
"Ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo, muvemo."
Amuvamo muri ako kanya. Maze ba shebuja babonye yuko icyo baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Pawulo na Sila, barabakwega babajana mu kagurira imbere y'abashinga ntahe, babashira abacamanza bati,
"Aba bantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cyacu, kandi ari Abayuda. Batuzanira imigenzo tuzira kwemera cyangwa gukora, twebwe turi Abaroma."
Ishengero ribahagurukira icyarimwe, abacamanza babatabagurira ko impuzu, bagera ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Nawe abari watyo bashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi kinyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohera nyiganyiga, ako kanya imyango yose iruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye, abonye imyango y'ibohero yuguruye, asokora inkota agira yiyahure, ko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Pawulo asemerera n'ijwi rirenga ati,
"Ntiwigirire nabi, twese turi hano."
Ahamagaza imuri, yitera mu nzu ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, arabasohokana arababaza ati,
"Bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire?"
Baramwishura bati,
"Izere Umwami Yesu, urakira, mwe n'abo mu nzu yawe."
Bamubarira ijambo ry'Umwami Yesu n'abo mu nzu yiwe bose. Muri icyo gihe nyene cy'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwaho n'abiwe bose. Arabadugana abajana iwe, arabagaburira, anezeranwa cyane n'abo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Ijoro rikeye, abacamanza batuma bagendanyi bati,
"Rekura abo bantu."
Umurinzi w'imbeho abarira Pawulo ayo majambo ati,
"Abacamanza baratumye ngo murekugwe, nuko rero nimusohoke mwigire amahoro."
Ariko Pawulo arabishura ati,
"Ko badukubitiye imbere y'ishengero, ataki dutsinze, kandi turi Abaroma,
bakadushira mwibohero none bagomba kuduhinda mu mpisho ekaye niba bari bo biyizira ubwabo badusohora
abo bagendanye babarira abacamanza ayo majambo nabo baratinya bumvise ko ari abaroma baraza babakomeri bobo barabasohora babinginga kuva muri ico gisagara bavuye mwibohero baja kwa Rudiya barinjira bamaze kubona bavukanye barabahanura bavayo